Turashimiye komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamirana na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 mu Rwanda tukaba kuri FM 104.3 vy'ijwi rya Amerika ikaze makuru yo kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Jewe Diana nini nahazwe. Mu Burundi ikibanza cyo kudandarizamwe mu isoko ya Bujumbura Market iri Bujumbura vubakiraduzwa hafi ku ncuro zibiri zayo cahora gikoteshwa kigiye kuja ku mahera arenga ibihumbi amajana indwi by'amarundi.
Ayo majana 3.40 naho andi ha muri iyi harangari garagara yera. Yona ayo majana indwi namo nani ndonga ndayakura.
Uyu numwe mu badandaza bakora mu isoko Bujumbura Market izwi ku izina ryo kwa Sioni iri ku murwa mukuru w'ubutunzi i Bujumbura mu Burundi. Mu gisagara ca Goma kiri mu buseruko bwa Kongo abantu 8 baguye mu myerekano yo gusaba abasirikare mva makungu bose bari ku butaka bwa Kongo gusubira iwabo. Imbibe za Gabon zirugaye inzego zitandukanye zasenywe wari president Ali Bongo Ondimba yatembagaje ku butegetsi aratabaza asaba ubufasha. Ku yindi migabane Amerika n'Ubushinwa biri mu cizere cyo kunagura imigenderanire mu by'ubudandaji. Donido yano makuru yose duce ku masonga n'andi tubafitiye ni mukanya isase musangwe ikaze nshuti bakunze ijwi rya Amerika kuri ano makuru yo kuri no mugoroba. Nongere ndabahe mwiriwe n'ikaze nshuti bakunze ijwi rya Amerika makuru kuri no mugoroba duhera ha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Havugwa igihuhusi Idalia cashitse mu bice vyegereye ikigobe ca Leta ya Florida. Iyo leta iri mu manuko bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika cahashitse gifise inguvu ziri ku rugero rwa gatatu. Fidel Yongabo atwandanirize ino nkuru.
Igihuhusi Idalia inyuma yuko congereza inguvu zacu iye cyariko gica mu kigobe cya Mexico cyashitse muri leta ya Florida n'imyaga y'umuvuduko birometero 21 ku isaha. Ikigo cy'igihugu gikurikirana ikirere muri Amerika cyagabishije ko imyuzure n'imyaga ikomeye bishobora konona ibitari bike mu bice byose byegereye ikigobe cya leta ya Florida. Imikuba ivuye mu mazi ari muri cyo kigobe ishobora gushika ku rugero rw'imetero 4 mu burebure. Buramatari wa leta ya Florida Ron DeSantis mu gitondo cha kare kuri uyu wa gatatu yatangaje ko iyo mikuba ishobora kugeramira abari mu nzira yayo. Yavuze ko ibice bishobora kugeramirwa kurusha ibindi birimo igisagara cha Tallahassee n'ibindi bice byo mu buraruko bushira ubuseruko bwa Florida. Ikigo cy'igihugu gikurikirana ikirere muri Amerika cyatangaje ko zitezwe ku gihuhusi Idalia kibandanya kiza mu buraruko bushira ubuseruko bwa leta ya Florida inyuma yuko gishitse ku butaka bwayo. Ingaruka z'igihuhusi Idalia zizokwibonekeza mu bice nka byose byo mu buraruko no hagati muri leta ya Florida. Izo ngaruka zizorangwa n'imiyaga ikomeye cyane n'imvura y'isegenya n'imikuba ikomeye cyane y'amazi mu bice byegereye ibahari.
Fidel Niyongabo urakoze. Ku mugabane wa Afrika muri Darfur hakomeje kuvugwa ibirego bishingiye ku vyaha ndengerabutungane. Mu ikambi imwe y'impunzi iri ku mupaka Chad ihana na Sudani ijwi rya Amerika ryarahagiye rivugana n'abapfakazi bumvikanisha ko abarwanyi bahohoteye abagabo mu ntumbero yo guhonya bumwe mu bwoko bwabo. Hejo ni mukankusi.
Abandi 100,000 muri ibi byumweru bishize bahunze baturuka mu ntara ya Darfur muri Sudani bajya muri iyo nkambi y'impunzi ku mupaka wa Chad mu mujyi wa Adre. Abagore n'abana baharari benshi cyane, ariko ikintu gitangaje kigaragarira amaso nuko nta bagabo bahari. Imiryango irengera impunzi n'uburenganzira bwa muntu ivuga ko abagabo bibasiwe n'abarwanyi b'Abarabu bishingikirije ku moko i Darfur bavugwaho kuba bakorera abasivile amarorerwa. Umwe mu bagore baburiye abagabo babo mu mirwano mu mezi atatu ashize yabwiye ijwi rya Amerika ko yahunze n'amaguru agera muri Chad ari kumwe n'abana be nyuma y'uko urugo rwe n'ibintu bye byose yaratunze bishwanyagujwe n'abarwanyi. Mohamed Usman w'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch yumvikanishije neza ko habonetse ibimenyetso by'uko abagabo bibasiwe bikomeye kandi ko kimwe muri ibyo ari uko bamwe muri bo arabarwanye. Avuga ko yemwe no mu rugendo bakora bahunga abagabo bagiye bibasirwa ku mihanda. Abagore bari mu mujyi wa Adre barebana gahinda kuva abari batunze imiryango baragiye. Kuri bamwe kandi bisa nkaho ibintu bizarushaho kubakomerana nk'uko umunyamakuru baganiriye abivuga. Urugero n'ufite inda y'amezi atandatu yasigiwe n'umugabo we uheruka kwitaba Imana.
Ijugi Amerika turacabandanya n'amakuru y'irya nino kwisi na inabice ku masonga nkitangura umushikiranganja jeje ubudandaji aha muri leta z'umwe za Amerika Raymondo uno musi kwa gatatu yasozereye rugendo rw'iminsi ne yaramazemwo mu Bushinwa. Yatahanye icizere cuko imigenderanire ya Amerika n'Ubushinwa mu by'ubudandaji igiye kunaguka. Fidel Niyongabo nivyo agarutse kutubwira.
Urugendo jina Raimondo yarimwo mu Bushinwa gwari mu migambi ya leta ya President America Joe Biden yo kunagura imigenderanire mu by'ubutunzi hagati ya Amerika n'Ubushinwa, ibihugu bibiri bikomeye cyane kurusha ibindi ku isi mu butunzi. Mu byo yashikirije kuri uyu wa gatatu, Raimondo yatangaje ko afise icyizere ku kamaro ko kugira ibiganiro byinshi n'abategetsi b'Ubushinwa maso mu yandi. Yamara yavuze ko atiteze ko ibibazo byose Amerika ifitaniye n'Ubushinwa bizotoregwa inyishu buno nyene. Mu minsi ya mbere y'urugendo rw'iwe umushikiranganje w'ubudandaji wa Amerika Gina Raimondo yatangaje ko amashyirahamwe akora imirimo y'ubudandaji yo muri Amerika yamubwiye ko Ubushinwa butagendera ku mategeko, ari nabyo bituma Abanyamerika bashaka gukorera imirimo yabo y'ubudandaji muri ico gihugu badebukigwa. Raimondo yavuze ko Amerika n'Ubushinwa byateguye gutunganya inama z'abahinga bizo mpande zombi kugira bavugane ku matati yerekeye gukingira amabanga y'ubudandaji hamwe no gusangira amakuru yerekeye amategeko agenga ushoreranira ibidandazwa hagati y'izo mpande zibiri. Mu gihe ubudandaji hagati ya Amerika n'Ubushinwa ufite agaciro karenga imiliyaridi amajanindwi y'amadolari ku mwaka, icuka kibi kiyongeye mu myaka ya vuba hagati y'ibyo bihugu byombi caratumye bitorohera amashyirahamwe akora imirimo y'ubudandaji ya Amerika gukorera mu Bushinwa.
Eka shimire bagenzanje Fidel Niyongabo na Eugenie Mukankusi kuri ayo makuru agezeho ijya nino bahejeje kudushikiriza. Ayo nayandi arimo ayitembagazwa y'ubutegetsi muri Gabon mushaka kongera kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com, adresse ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na Twitter ni VOA radio yacu. Mukanya tuja mu karere k'ibiyaga binini. Ayo mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika tuyahera neza na neza mu gisagara ca Goma kiri mu buseruko bwa Kongo, aho abantu baba bagera kuri munani baguye mu myerekano yabaye kuri no wa gatatu. Ni myerekano yari igamije gusaba ko abasirikare mvamakungu bose bari ku butaka bwa Kongo basubira iwabo. Jimishukrane bakomera muri Goma humvikanye n'amasasa atari make.
Mu gitondo kare umujyi wa Goma hafi ya wose wumvikanye mu rufaya rw'amasasu y'imbunda ntoya. Hari ahagana saa kumi za mu gitondo bw'abashinzwe umutekano bageragezaga gutatanya barimo bategura imyigaragambyo. Imyigaragambyo yateguwe n'ubuyobozi bw'itorero rya Wazalendo rizwi nka Uwezo wa Neno. Hafi abakirisitu baryo bose bari biteguye gukwira imihanda bagamije kujya ku cyicaro cy'ingabo za ONU n'izituruka mu bihugu bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC nk'uko bari babyanditse mu rwandiko bahaye abayobozi ku munsi wa mbere. Itorero rya Wazalendo cyangwa se Uwezo wa Neno ntabwo rifitanye isano n'imitwe ya Wazalendo yishyize hamwe mu gufasha FARDC kurwanya M23, ahubwo ni itsinda ry'abasivili bishyize hamwe biyita abakunzi b'igihugu aribo Wazalendo mu rurimi rw'Igiswahili. Ubwo abashinga itorero baryita Wazalendo, rifite icyicaro gikuru hano mu mujyi wa Goma. Mu masaha ya saa kumi n'ebyiri abashinzwe umutekano barimo polisi n'ingabo za leta FARDC bari bakwijwe mu duce twose dusanzwe dutangiramo imyigaragambyo nka Mutinga muri karitsiye ya Katoyi iri muri komini ya Karisimbi hano mu mujyi wa Goma, ku muhanda mugari uva Gomuja Sake n'undi uva Gomuja Rucuru na Nyiragongo. Ingamba z'umutekano zari zakajijwe dore ko abayobozi bari batangaje ko nta myigaragambyo y'abagize itorero rya Wazalendo yemewe. Saa kumi n'ebyiri n'igice abashinzwe umutekano berekeje kuri radio Uwezo wa Neno iyoborwa n'urusengero rwa Wazalendo ifite ibiro muri karitsiye ya Keshero ahazwi nka Sebeka. Impamvu ni uko mu masaha y'ijoro iyi radio yanyuzagaho ubutumwa buhamagarira abaturiye Goma bose kwitabira imyigaragambyo. Bakimara kwinjira mu gipangu iyi radio ikoreramo bakubise urundi rufaya rw'amasasu yica umuntu umwe abandi barakomereka. Gusa uwapfuye ntibyadushobokeye kumenya izina rye. akandi bikoresho by'ingenzi by'iradio byasawe nkuko byemezwa n'abagize idini rya Wazalendo twahasanze nyuma gato ibyo bibaye dore ko bari bazinduke mu masengesho mu gitondo bavuga ko hanga yicwa abantu benshi
bari kwa basoda ba militaire
bari abasirikare mu byukuri bambaye n'amateni ya gisirikare bageze ahangaha bashyira imodoka ku muhanda binjira mu rupangu basahura radio bicamwe abantu ndetse n'abandi barakomereka njyewe ndi umuzalendo kandi nkunda igihugu cyanjye ariko ibyabereye ahangaha ni agahumamunwa rwose hapfuye umukobwa umwe w'umunyamakuru ndetse hariya imbere hari n'abandi benshi bahapfiriye umunyamakuru we nta kibazo yari afite kuko yari ari mu kazi kikuguha abaturage amakuru meza abantu barindwi nibo bapfiriye ahangaha ndetse harimo n'umukobwa umwe w'umunyamakuru abo bose bishwe n'ingabo za
guverinoma
aba bavuga ko badakeneye kubona ingabo za MONUSCO na EAC zidegembya mu mujyi wa Goma
sisi wa kongomani
kwebwe abakongomani kandi dukunda igihugu cyacu ubu ngubu turashaka ko MONUSCO igenda izo ngabo zose nituzikeneye kandi dushaka ubwigenge bwuzuye bw'igihugu cyacu agana saa moya amaduka yose yari yafunze imiryango kuko urufaya rw'amasasu rwumvikanaga mu duce tumwe na tumwe tugize umujyi wa Goma kuri ayo masaha Bwana Bisimwa Bertin umuyobozi w'idini rya Wazalendo ari nawe wari wahamagaje imyigaragambyo yahise afatwa n'inzego z'umutekano uretse kuba ari umuyobozi w'iri dini uyu nta ruhande rwa politiki abugamiyeho uyu yahise yerekezwa kuri gereza nkuru ya gisirikare hano i Goma abashinzwe umutekano bahise berekezwa ku rusengero rwa Wazalendo bahita barutwika ndetse bafatiramo izindi nsoresore ziteguraga guhangana na polisi y'igihugu amakuru y'ijwi rya Amerika ritagazeho yemeza ko abaguye muri iyi myigaragambyo babarirwa kuri 43 abandi barenga ijana bagakomereka ariko itangazo rya guverineri ryemeza ko bayiguyemo ari barindwi abandi 157 bafata ubwo bagerezaga gutera ibyicaro bya MONUSCO iri tangazo ryemeza ko bakomerekeye muri iyi myigaragambyo ari 36 Guillaume Njike Kayiko umuvugizi wa guverineri w'intara y'Ikivu ya Ruguru avuga ko ababikoze bari bagwiriye mwe abatagize iryo dini dufite umwanzi umwe urimo guhungabanya umutekano w'igihugu ariko iyo bibaye bityo ingabo zifata imyanzuro ikomeye twabashije gufata benshi muri bo bageragezaga kwigaragambya cyane muri imyigaragambyo bamaze kwigwamo tumaze kumenya ni barindwi muri imyigaragambyo abanyamakuru bahutajwe n'inzego z'umutekano abandi barafungwa ariko baza kurekurwa nyuma y'umwanya muto bakomeza akazi kabo muri bo harimo Hostel Malivika ukorera serivisi y'igiswahili y'ijwi rya Amerika waje kurekurwa mu masaha y'igicamunsi ibi byateye bamwe mu bakurikiranye neza uko iyi myigaragambyo yagenze banenga uburyo polisi na FARDC zihutaza abagerageza kwigaragambya Felicien Tumusifu n'umwe muri bo ntabwo ari abigaragambya barimo kuzana akavuyo hano mu mujyi ahubwo ni abashinzwe umutekano barimo guterera ibisasu mu baturage naho Hodari Muhawe uyoboye ishyirahamwe ry'abasore baharanira amajyambere mu ntara y'Ikivu ya Ruguru yabwiye ijwi rya Amerika ko iyi myigaragambyo gitakagombye kubaho
urubyiruko nibukanuke rube maso ngiruje ruraba intumwa z'abandi bantu gukoreshwa uko bishaka
kugeza ubu ntacyo ubuyobozi bw'itorero Wazalendo buratangaza haba kwitwikwa ryaho basengera ifatwa ry'umuyobozi waryo cyangwa kubapfuye muri imyigaragambyo Jimmy Shukrani Bakomera ijwi rya Amerika i Goma
Jimmy Shukrani Bakomera urakenuye tuvi Goma tuja i Bujumbura mu Burundi guhera mu kwezi kuza kwa cenda ibiciro by'ibibanza byo kudandarizamo mu isoko ya Bujumbura City Market izwi cyane ku izina ryo kwa Sioni bizokwiyongera ko hafi ibice bibiri ikibanza kimwe cahura gikotesha amafaranga agera ku 300,000 kigiye gukotesha yarenga 700,000 y'amarundi imyidogo ni myinshi ku badandaza nkuko muvyumva muri no nkuru y'umenyesha makuru ti arrive ndayishimiye ari Kigali mu Rwanda
Ayo majana 300 naho andi ha muri ihanga ligaragara yera. Yona ayo majana 100 naho nani ndongo
ndaya. Abo ni bamwe mu badandaza bakorera mu isoko ryo kwa Sioni riherereye mu buraruko bw'igisagara cha Bujumbura muri zone Ngagara komine Ntahangwa. Kuri mikoro z'abakunzi b'ijwi rya Amerika basigura ko ubuzima bw'imiryango yabo bugiye kumeregwa nabi.
Kuri generation y'ubuye ikoreshejwe abahaye. Hamwe mu bona mu se gushyira imbere. Babwiye gushyira imbere ukashyira n'uko biri umuhambi ati hariho bamwe bene gihugu
utuhariza leta ariko nabonye ko nawe itungaje muhira yiga ikinisitiri kibonetse mu gihugu cy'u Burundi cyo tubatse mu franga ayo ni gigi kwa ntacyo tubona
basigura ko bahora bariha ayashika ku 350 ku kwezi ubageze ku 700 arenga bakavuga ko nayo kwishura ibibanza bashobora kuyabura kuko nibyo badandaza batabironka mu nyungu ikwiye basiguye ko amafaranga bahora bariha ku bibanza yiyongereye ko intro zibiri batabona aho bazoyakura
kandi icyo kibazo kwa amafaranga cyo twaye tubona igishya cyo kwakura
ne tabiza kandi kwagendera mu mande cyaza ko turi hata ayo majana 300 naho andi ha muri iyi hangari garagara yera none ayo majani nzima mu nani ndo ndayakura
abo badandaza banavuga ko ibibanza bakoreramo bagize uruhara mu kubyubaka babanje kugurisha utwabo ari nacyo gituma batabona ico bokora kuko bahagaritse no gukora ataho bo babahungiye
akarokira twose bibanze ibinyene cyumwe haraduze gura baragurisha inka kira bahubaye muga no musavuga ati kibanza ni buyiyo umva ko kanire kabatse
cyo basaba ubuyobozi bw'isoko na leta ni kintu kimwe
cyo umuntu w'umushinga nani umuntu w'umugabo arazikuye karanakuye kuko arabikuriye urabuka akagenguza kuko niwe ufashe ikintu kidudu cyo ko kabiri hanyuma umuntu urwara nk'aya mafaranga kuri kuko ni nkimwe nakubwira nimba ari igikombe ndahidije ko cyo kabiri we na cyo ubu giza rero yora giciro kugira natwe dukore twiteze imbere nawe tushobora kubona washobora kubisha
barora naho uburongozi bw'iryo soko yo kwa Siyoni buvuga ko kuduza amafaranga akodeshwa ibibanza byo mu isoko bifite icyabitumye birimo kuduga kw'ibiciro ku bintu nka byose muri rusange kandi ndetse ko banabisiguriye abo biraba Karine Kamikazi umuyobozi ajeje ubutunzi mu buyobozi bw'iyo soko yabisiguriye abamenyeshamakuru mu kiganiro bagiranye mu ntango z'iyindwi turimwo
twaricaranye n'abaserukira abandi mu masekitori atandukanye muri isoko twafashe umwanya ukwiye wo kwiga ibyo biciro nyine two turabiduza kiga no kuneta y'abadandaza nibo bakiriya bacu nibo batumye isoko ibaho rero ntacyo tumasubirukana mu isoko
yamara abo badandaza bobo basigura ko ibyo babwiwe habayeho kubashikiriza ingingo zafashwe kuko atabyiyumviro batanze kuri ibyo biciro bishasha
twize inama ngaha niyo batumye ko nshobora kuduza ukuboko ngo ubwishyushikirije ni ugutega amatwi kumva ati ikibazo ni ikinini kuko inama yikogwa ni uko bumviriza abenegihugu bavuga ati bimeze uku hakaba kuya gashumbika neza amateka sose bibanza bya dugisha
Karine Kamikazi asigura kandi ku biciro bishasha byo gukotesha byizwe neza hafatiwe ku kibanza uko cubatse uko kingana naho giherereye ndetse n'ibikidandarizwamo kuduza ibiciro muri iryo soko ku bibanza bidandarizwamo bije nyuma y'uko ayandi masoko ya leta nka yose yo mu gisagara cha Bujumbura yadugirijwe ibiciro mu mera z'ukwezi kw'indwi ibyo byatumye bamwe mu badandaza bahagarika ibikorwa bitewe n'aka babaro bari bafise aho bashikiriza ko babona bigoye kuronka amafaranga yo kwishura ico gihe ubushikiranganje mu byo bujeje harimo intwaro yo hagati mu gihugu bwaciye busohora itangazo rivuga ko bagiye gusubira kwiga kuri iyo ngingo ubushikiranganje Martin Teretse atwara ubwo bushikiranganje yatangaje ko ibyo biharuro bigiye gusubirwamwo
ubushikiranganje bino hagati ya perezida n'umutekano bwafashe umwanya wo gukurikirana hafi icyo bibazo cyane cyane mu midogo tuba twagira umwihwezo twasanze biharuro bisubiramo neza kugira bavuga ko badukijwe cyane babiharure neza barabe igishoboka kugira urudandaza rusubire rube neza atamwidogo
iryo soko ryo kwa Siyoni riri mu masoko ari mu minwe y'abikorera utwabo riharugwamwo ibibanza birenga 1,500 nk'uko bitangazwa n'uburongozi bwaryo Thierry Vendayishimiye Ijwi ry'Amerika Kigali
Cyarive ndayishimiye urakoze mukanya turaja kuri dossier yitembagazwa y'ubutegetsi bwa Ali Bongo muri Gabon ariko imbere yaho ibivugwa mu gisata cyo kumenyesha makuru mu Burundi twifatiye mu by'ubutungane umwaka urarumanye uno munsi umenyesha makuru mu Burundi kazi Florian Irangabiye atawe muri mvuto amashirahamwe aharanira uburenganzira bw'amenyesha makuru arimo nka CPJ n'ayandi ahamagarira leta y'u Burundi kumurekura Irangabiye yakatiwe gupfunga imyaka cumi muravyibuka yagirizwa gukorana n'abashaka guhungabanya umutekano w'igihugu mu gihe yari ahungutse avuye mu Rwanda Pierre Claver Niyonkuru yatishije amaso ku matangazo yasohowe n'impande zitandukanye uno munsi
Inyuma y'umwaka wuzuye neza ku itariki 30 kwezi k'8 umupfasoni Florian Irangabije afashwe agafungirwa mu Burundi abaharanye agateka kabamenyesha makuru babona ko ifungwa giwe rigereranywa niho nyangwa rikabije ry'agateka kiwe ako kamo na ka Committee to Protect Journalists rifise icicaro muri Amerika rigakorera ku isi yose riri kumwe n'ayandi mu vyaharaniye harimo ukwishyira no kwizana nka Human Rights Watch naryo nyene ry'Abanyamerika Amnesty International ry'Abongereza na Burundi Human Rights Initiative ryashinzwe n'abahinga bakorera mu karere k'ibiyaga binini mu vyerekeye agateka kazi na muntu. Florian Irangabije yafatiwe mu Burundi mu mpera z'ukwezi k'8 umwaka uheze avuye mu Rwanda aho yaramaze imyaka itari mike aba yagirijwe gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu no gukorana n'abagwanya inzego z'igihugu. Ubutungane bw'u Burundi bwafatiye ku kiganiro yaremesheje abicijije ku radio igicaniro imwe mu zikorera mu buhungiro zashinzwe n'abamenyesha makuru b'abarundi bahunze igihugu kuva mu mwaka w'2015 kubw'abashakashatsi baserukira ayo mashirahamwe yigenga igihano cyo gufungwa imyaka 10 yaciriwe niho nyangwa ry'uburenganzira bwiwe bwo gushikiriza akari ku mutima. Muzoki Mumo aserukira CPJ mu bihugu bya Afrika yo munsi ya Sahara kuri mikoro y'ijwi rya Amerika.
Have called on the government of Burundi to unconditionally release Florian Irangabije.
Ati twasabye dushimitse leta y'u Burundi gufungura umumenyesha makuru Florian Irangabije atagisabwe. Amaze umwaka wose azira akarenganyo gusa. Ntidukekeranya ko ifatwa giwe igihano yaciriwe n'umunyororo arimwo ari guhohotera agateka kiwe ko gushikiriza ibyumviro no kuvuga ibitagenda neza mu gihugu. Twasemereye kandi kubera amagara mukitse atari ko aravugwa mu gihe ubutegetsi bwabwirizwa gukingira ubuzima bwiwe. Kuye kure kugwa kandi igihano kiremereye yaciriwe kigafutswa. N'abamenyesha makuru b'Abarundi basabira mugenzi wabo kure kugwa. Antoine Kaburahe arongoye ikinyamakuru Iwacu ni umwe mu bama batabarije Ingabire. Afatiye ku byo uwo mukenyezi yagirizwa Kaburahe yemeza ko ahubwo yavuze rumwe na Perezida Evariste Ndayishimiye.
Ukuvuga ivyerekeye unyonyezi utungane bukora nabi agateka ka muntu katubahirizwa ari na bimwe umukuru w'igihugu yiriko aravuga nawe nyene.
Umumenyesha makuru Ingabire aheruka gufata ingingo yo kugarariza gufungura mu kiringo c'iminsi 4 mu ibohero rikuru rya Muyinga. Umwe mu bagize umuryango wiwe yabwiye Ijwi rya Amerika kwa uburyo bwo gushikiriza umubabaro wiwe no kwerekana ko afungiwe ubusa. Armel Niyongere atwarishije akati Burundi riharanira agateka k'abanyororo yemeza ko ifungwa rya Florian Irangabije ariyo ricafuza isura y'igihugu kurusha ibindi byose.
Guhonyanga ukwica no kwizana kwamenyesha makuru byo nabyo biteye kubiri n'amasezerano mpuzamakungu yerekana ubwigenge bwo kumenyesha makuru Burundi busanzwe bwarateye ku gikumu.
Ijwi rya Amerika ryaganiriye n'umuryango wiwe kugira ngo rimenye ingene amagara yiwe ameze. Umwe muri bo atashatse ko amazina yiwe amenyekana kubera gutinya ko yohava agirirwa nabi. Yatubwiye ko ubuzima bwa Irangabije bugeze ahatemba kandi ko nihagira icaba leta y'u Burundi izobibazwa. Mu majambo yiwe yongeye agira ati "Novuga ko ubutungane bwo kwisunga amategeko bukamurekura ariko uwo murekura niwe yohava acasubira mu kibanza ciwe. Amagara yiwe ntifashe neza na gato kuko aho afungiwe ari habi. Imyotsi iva mu gikoni ituma adahema neza bikunyura indwara yiwe ya asma ituma ahema nabi. Icya kabiri umengo bariko barahana umuryango wose nibatezurira umuryango bamuzane basi Bujumburaho yoronka imiti. Ikindi naco hari igihe abana biwe babiri bibukaho mama wabo afungiwe kure yabo bakarara bararira bakirwa bararira bakanka no gufungura tukabanza kubahendahenda ko guca bamurekura. Nihamuka rikomeye twagerageje kuronera ico ubutungane bubivuga ko ariko umuvugizi w'ubushikiranganje ntiyashimye kutuvugisha. Mu mategeko y'u Burundi Irangabije asigaranye amahigwe abiri gusa: ukunguruza muri sentare na inyuzwa canke kugirwa ikigongwe no mukuru w'igihugu. Ico kigongwe ni naco umuryango wiwe wifuza cane nkuko byagenze kuri bagenzi we abamenyesha makuru bane b'ikinyamakuru Iwacu bari ku n'ikigongwe ca Perezida Evariste Ndayishimiye mu mpera z'umwaka 2020 amaze amezi make abaye Perezida w'igihugu. Nabo nyene bari bafunzwe bagerezwa ko arabansi b'igihugu bituma bamara umwaka n'amezi abiri mu munyororo. Pierre Claver ni inkuru ku bijwi rya Amerika.
Pierre Claver ni inkuru arakenuye mukanya duca tuja kuyagaba. Dosiye y'ivya Gabon naho umurwi w'abasirikare muri Gabon ku mugoroba w'ejo kwa kabiri watangaje kuri televiziyo y'igihugu ko wagwije n'ubusa ivyavuye matora kandi husenyuye inzego zose za Republika. Mbere gato y'iri tangazo rya gisirikare, urwego rushinzwe amatora rwari rwavuze ko Ali Bongo Ondimba hamaze imyaka 14 ku butegetsi bwa Gabon ariwe yatsinze amatora yabaye kuwa gatandatu heze ku majwi 68 n'ibice 27%. Tenistoke Muti Jima aratugezaho ibindi kuri no nkuru.
Iri tangazo ryasomewe kuri televiziyo Gabon 24 numwe mu basirikare bakuru wagaragaye akikijwe na bagenzi be basaga 10 bari batuje mu mwambaro wabo wa gisirikare. Abo basirikare bibumbiye mu cyo bise komite y'inzibacyuho no gusubizaho inzego bavuze ko bafashe icyemezo cyo guhirika ubutegetsi bwariho, bavuze ko budashoboye budatanga icyizere cy'ejo hazaza kandi bwendaga gushora igihugu mu kavuyo. Icyemezo batangaje ko bafashe mu izina ry'abaturage.
Mu izina ry'abaturage ba Gabon bakaba n'abarinzi bakuru b'inzego twafashe icyemezo cyo kurinda amahoro dushyira kwiherereza ubutegetsi bwariho.
Abasirikare bahiritse ubutegetsi batangaje ko bahagarariye kandi bashyigikiwe n'inzego z'umutekano. Ubwo iki cyemezo cyatangazwaga, abanyamakuru b'ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP n'abi by'Abongereza Reuters bumvise urusaku rw'imbunda mu murwa mukuru Libreville. Mu byemezo aba basirikare batangaje ko bafashe muri uku guhirika ubutegetsi harimo iseswa ry'ibyavuye mu matora aherukaga kuba, ifungwa ry'imipaka n'iseswa ry'inzego z'ubutegetsi.
Amatora rusange yabaye kuwa 26/2023 hamwe n'ibyayavuyemo bihimbano bihindutse mfabusa. Imipaka irafunzwe kugeza hatanzwe irindi bwiriza. Inzego zose za Repubulika zirasheshwe.
Mu nzego z'ubutegetsi aba basirikare basheshe harimo guverinoma, sena, inteko nshingamategeko, urukiko rushinzwe kurinda iremezo ry'itegeko nshinga ndetse n'urwego rw'amatora. Mu gihe ihirikwa ry'ubutegetsi ryaba rigezweho byuzuye, ryaba ribaye rya 8 ribaye mu karere ka Afurika y'Uburengerazuba niyo hagati kuva mu 2020. Ni nyuma y'iryabaye mu bihugu bya Mali, Guinea, Burkina Faso, Chad ndetse n'iryaherukaga kuba muri Nigeria. Mu bihugu bimaze kugira icyo bitangaza kuri iri hirikwa ry'ubutegetsi muri Gabon harimo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bwana John Kabi, umuhuzabikorwa ushinzwe itumanaho mu rwego rw'igihugu rushinzwe umutekano, ubwo yasubizaga ibibazo by'abanyamakuru ku ngingo zinyuranye ageze kuri Gabon, yavuze ko Amerika izakomeza gufasha abaturage ba Gabon kandi irimo gukurikiranira hafi ibibera muri iki gihugu. Yagize ati, tuzakomeza gushyigikira abaturage bo mu karere, gushyigikira abaturage ba Gabon, birumvikana n'ubusabe bwabo bw'ubutegetsi bugendera kuri demokarasi. Ariko kandi tugiye gukomeza kwibanda ku gukorana n'abafatanyabikorwa bacu bo muri Afurika ndetse n'abaturage bose bo ku mugabane mu gukemura ingorane zihari no gushyigikira demokarasi. Ku rwego rw'umuryango wa Afurika yunze ubumwe naho, ambasaderi Wirinyamitwe ukuriye akanama gashinzwe amahoro n'umutekano kuri uyu muryango abinyujije ku rubuga rwa Twitter yavuze ko yatumije inama ihuza ibihugu bitatu ari byo Burundi, Senegal na Kameruni mu rwego rwo gusesengurira hamwe ibyirihirikwa ry'ubutegetsi. Perezida Ali Bongo Ondimba w'imyaka 64 y'amavuko, aba basirikare batangaje ko bahiritse ku butegetsi, niwe wari watangajwe ko yongeye gutorerwa manda ya gatatu n'amajwi 68.27% kuri 30.77% ya Albert Ondo Osa, umukeba ukomeye bari bahanganye. N'ubutegetsi yari amazeho imyaka 14 yasimbuyeho se umubyara Omar Bongo mu 2009 wapfuye abumazeho imyaka hafi 42.
Temitokle Mutijima tugukengurukire kuri iyo nkuru yitembagazwa ry'ubutegetsi muri Gabon. Mushobora kubandanya mwigira ico muyivuze ko muciye kuri Facebook yacu ariyo VOA radio yacu, gusa tubongere ko muri televiziyo ya muri video yasohoye hari Bongo yasavye amakungu kumufasha, avuga ko gipfungishijwe icamaso yatabarije n'umuryango wiwe. Imbibe zose za Gabon ziracugaye, mwabyumvise kandi ko n'inzego zasenyuwe muri ico gihugu. Inkuru tuza kubandanya Mumakuru ya chowe mugitondo aho tuza kubashikiriza n'abasesanguzi baza gusesangura kuco umuryango w'abagabongo umazimi wa kahafi irenga 50 ku butegetsi bwa Gabon wamariye ico gihugu nuko rero nshuti bakunzi bijwi rya Amerika nino ngaha duceye dusozerera amakuru yo kuri no mugoroba twari twafitiye kuri micro muri studio ya gatanu ku juge America mari kumwe na Jewe Diane ni nahazwe muhinga bw'ivyuma ashimire abadufashije Loise Bigirimana niwe yegeranije amajwi hamwe na ingenieur bari kumwe muhinga bw'ivyuma Edirwema niwe yaraduhagarikiye ekipe y'uno mugoroba batubifurize kurara haryana hataryana hararumwansi na hejo mu bindi biganiro byacu mu kurindira mandanye kuryoherwa aho muri